Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshutiramo bagenzi turi kumwe kuri ino saha. Kuri uno munsi wa gatanu itariki 13 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2018 muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka taramukije ndabahikaze mu biganiro byacu.
Ibyo matora navyo biraba ibihugu bwavyo sikintu kiraba ibihugu byose nkuko bijanye kubwigenge bw'igihugu yaba ari gusaba ibintu bijanye n'amatora canke ugutunganya ibindi bikorwa biraba ubwigenge bw'igihugu muri icyo gihe abandi bose barakurikira gusa.
Uyo ni Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi avuga ku matora ategekanijwe mu Burundi ubwo yari yamaze kwakira mugenzi we wa Gabon Ali Bongo yari mu rugendo rw'umusumwe mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere turazibafitiye. Ikaze mwese. Kuvugana ibibazo by'ubutunzi no kurabira hamwe ingene ingorane zihanze ibihugu byo muri Afrika yo hagati zotorega umuti nivyo Perezida Ali Bongo umukuru w'igihugu cha Gabon mu rugendo rwiwe mu Burundi kuri uno munsi wa gatanu yaganiriye na mugenzi we w'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza. Ivyo vyashikirijwe n'impande zose nyuma y'umubonano wabo ababo bakuru b'ibihugu wamaze hafi amasaha atatu. Ibindi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka ariko akurikiranira hafi ugo rugendo rwa President Ali Bongo Odimba mu Burundi.
Indege yarireye umukuru w'igihugu cha Gabon yashitse kuri no wa gatanu ku kibuga cy'indege cha Bujumbura nk'isaha 6 z'umurango zibiri minota mikeyi ahejeje kwakirwa na Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abandi bategetsi uwo asanzwe arongoye umuryango wa Afrika yo hagati ujejwe ubutunzi n'abo byagendanye nta kanya bamaze ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cha Bujumbura bace bagana ikirimbo umukuru w'igihugu cy'u Burundi akoreramwo ahabereye umubonano w'abo bakuru b'ibihugu wamaze hafi amasaha atatu. Uwo mubonano urangiye Ali Bongo yabwiye abamenyesha makuru icamugenza mu Burundi.
J'ai entamé une tournée dans tous les pays d'Afrique centrale il y a déjà quelques semaines voire un mois et donc il me reste
Ali Bongo ati naratanguye ingendo mu bihugu vy'akarere kuva ntowe ngo ndongore uwo muryango hari hasigaye gusa u Burundi na Cameroon. Uno munsi naje kuri Petero Nkurunziza kugira tuvugane nguko nayivuganye n'abandi bakuru b'ihugu twumvikanye ko nogendera buri gihugu kugira twegeranye ingorane zose ziduhanje
d'etat et qu'on ait le temps de réellement aborder tous les problèmes.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nabo yashikirije itangazamakuru ingene yakiriye rugendo rw'umukuru w'igihugu cha Gabon. Perezida Petero Nkurunziza yakuye ibizigizigi bamwe mu Barundi bibajije ku rugendo rw'uwarongoye umuryango wa Afrika yo hagati mu by'ubutunzi rufitaniye isano n'amatora yimirije mu gihugu.
Ibibazo cyane cyane by'akarere turimo si ibibazo cyane cyane bijyanye n'amatora n'akarere kagaze kujya n'ubutunzi. Ibyo amatora nabyo biraba ibihugu bwavyo sikintu kiraba ibihugu byose nkuko bijanye kubwigenge bw'igihugu yaba ari gusaba ibintu bijyanye n'amatora canke ugutunganya ibindi bikorwa biraba ubwigenge bw'igihugu muri icyo gihe abandi bose barakurikira gusa hama kandi bagashigikira yitwa yuko bijyanye n'amatora biri abarundi bene bwo mugabo akarere karaye hafi karakurikira agashigikira nkuko byabagenewe mu bindi bihugu.
Iruhande gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi na Gabon umukuru w'ico gihugu yavuganye na Petero Nkurunziza ibijanye n'ubutunzi n'ingene bwo tera imbere. Amenyesha makuru babajije umukuru w'igihugu cha Gabon ingene agiye gutorera umuti ingorane ziri hagati y'u Burundi n'u Rwanda.
Mais nous avons suffisamment d'expérience en Afrique. La première consiste à celle donc un de l'écoute de du dialogue.
Ari bongati turafise uburambe muri Afrika na cyane cyane kubijanye no kuganira ku bantu bafise ugushaka naco buza dushika ku muturama w'izo ngorane. Ibyo rero turabizi dutegerezwa kubitorera umuti. Ikiduha ingufu nuko hari shaka ryo kuva muri izo ngorane
surajon le désir de dépasser un certain nombre de ces problèmes là.
Ukibazo kijanye n'ingorane za politique mu Burundi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza afise ukuntu akibona afatiye no kubindi bihugu yahaye ino nyishu abamenyesha makuru.
Nago yazanye nuko ari bibazo bihanze abarundi kuko ibihugu byose byo mu karere no ku isi nzima ari Amerika ari bibazo ubivura yari bibazo mu babiri byo afise ibibazo mu Bwongereza ari bibazo muri Tanzania ari bibazo muri Congo ari bibazo mu Burundi ari bibazo ibibazo no muri gabo biriho bibareza yuko twese turabise ibibazo mugabo imana turemeye kugira ngo tubitorere umuti njye tuma rero duhuye rero nakaje guhanahana ibyiyumviro kugira turare umuti twotorera ibibazo biri mu byacu muza mu bibazo yuko mu Burundi ari ibibazo ibibazo bigenda no kwisi atari ibibazo mu icuruzi
urugendo rw'umukuru w'igihugu ca Gabon rwarangiye kuri no gatanu nyene kuko gwara ugo munsi umwe Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Rakoze cyane mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga ahi Bujumbura dukubitire mu Rwanda abarokotse genocide mu karere ka Nyabihu bavuga ko kudatanga makuru ku haherereye imibiri y'ababo ngo ifubwe nako rantunga ari intambanyi mu bumwe n'ubwiyunge nyabwo abarenga kimwe cha kabiri cyaba menyekanye bishwe muri ako karere ntibarapfubwa mu cubahiro mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana harabandanya adushikiriza inkuru
mwaka ushize twara kigenashinguye mushiki wanje nakurikiraga uyu munsi mu bashingura ndimo nabwo ndashingura mukuru wanje ntabwo ari ugukunda guhora mu muhanda ngo ngiye
uyu numwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi wavugaga gahinda baterwa no kuba batarayishingura babo bose biciwe mu karere ka Nyabihu Na karere gafite umwihariko uko ariho hakomoka bari ibikomerezwa mbere ya genocide yakorewe abatutsi kandi ari nabo bayiteguye Juru Anastase uhagarariye abarokotse genocide muri aka karere aragaruka ku mazina ya bamwe muri bo
Ahangaha niho hari indiri y'abari abayobozi bari bakomeye mu gihe twagomba kuba dufite amahirwe dufite abayobozi mu gace kacu bakomeye niba twari dufite umuyobozi w'igihugu tukagira nk'ababagosora n'abandi ubwo ntitwari dufite amahirwe ariko ntabwo twayabona aho bagosora amfarusha avuga ngo agiye gutegura imperuka y'abatutsi ubwo twari tugize ibyaha murabizi ko yakomokaga hariya mu ijene ni muri aka gace tugira ibyago Habyarimana yari ari hariya mu gasiza aho bitaga kazu n'abandi bakoranaga nabo n'abari yabazigira nyirazo babaye abere atari bo abo bose bari ahangaha
hari n'abandi bavuzwe nka Juvenal Kajerijeri wari burugumestre wa komini Mukingo wakatiwe imyaka 45 kubera uruhare yagize muri genocide Joseph Nzirore waguye muri gereza n'abandi Bwana Sebastore Javaro kukiye ku rusengero rw'abadivantiste rwa Hesha ruri mu murenge wa Mukamira avuga ko mu batutsi babarirwa muri 400 bari hamwe yarokotse wenyine ashimangira ko batangiye gutotezwa kuva kera bikozwe nabo bakoranaga kandi ko ari naho genocide yageragerejwe mu bihe binyuranye
twahembiwe rimwe ati nguriza ukamubwira uti rwose ntayo mfite mu 2012 baduhembaga kwimarana icyumweru ntago byabaga byoroshye wamubwira ngo ntayo mfite rwose yisanzuye ati baravuga ngo murayohereza ati burya nibyo koko noneho ku mutima ukavuga uti kugira ngo nzagire umutekano reka njye mbika nibura 2000 nigomwe ningira n'ikibazo nyabike wayabika yakuguza wayamubonera ariko mwangoko twahembiwe rimwe ukabukiye afite Tinkabanara yamaze ngo burya barayoboherereza ukabura hepfo nuharuguru
Padri Tuyishime nawe warokotse asaba abatuye aka karere gusubira ku isoko y'ubumuntu kuko bigaragara ko abenshi babutakaje asanga kwinangira gutanga amakuru yaho bishwe muri genocide bajugunywe ari intambamye ku bumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda
ariko ni ya mitima ikinangiye y'abantu bazaho abazize genocide yakorewe abatutsi bari biciwe cyangwa aho bashyizwe ariko bakaba badashaka kuhavuga imyaka ibaye 24 ariko bamaze gushingurwa muri Nyabihu ni 2177 nta nubwo ari icya kabiri abo bandi ko bicwaga ku manywa ubwo ni imvugo y'ubu ngo bose babireba aho bari kukimutatubwira ngo bashingurwe mu cyubahiro bambu Kose murumba tutagifite intambwe ndende yo kugira ngo duhinduke dusubire ku bumuntu cyane kwibaza mu gihugu cyacu ari politiki y'ubumwe n'ubwiyunge ni nziza pe no gusubira ku isoko navugaga y'ubumuntu ariko se niba koko umuntu azaba abantu baragaceceka kabyi agafunga uwo ngo zahinduka bigenze bite
kuri uyu wa gatanu mu rwibutso rwa Mukamira rwa karere ka Nyabihu hashinguye imibiri ibiri yababonetse muri iki gihe cyo kwibuka biyongera ku 2177 bari basanzwe baruhukiye muri uru rwibutso Juru Anastase uhagarariye abarokotse genocide avuga ko muri aka karere hakirimo binangira imitima badashaka gutanga amakuru aratanga urugero rw'ibiherutse kubaho
uriya mwana twakuye hari ejo bundi n'abagabo bahingaga uriya murima ariko ikibabaje basize imibiri amagufa amwe ari hejo uko bahingaga kandi niko bayitanyaga ahavuye amaguru n'amaboko siho twakuye umutwe munyumvira abanyarwanda biki gihe abo ariko aho tugeze umuntu akabona umubiri akajugunya akubahiriza ikirayi abwo ari umuntu turagira dutere intambwe tuve ubuzimu tujibone
senateri Bizimana Evariste avuga ko hari n'uburyo abatinya ko bakurikiranwa baramutse batanze amakuru bayanyuzamo ariko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bakaruhuka intimba baterwa no kuba batarashyingura babo ishavu bamaranye imyaka 24.
Kintu abantu basabwa gusa no kuvuga ngo twese dukunda igihugu, bumve ko ari umubyeyi dusigaranye uturebera twese hamwe muri bya bindi twita umuhutu mutw'umututsi. Ariko rwose nongere mvuge ngo abantu aba bafite amakuru ahantu Abatutsi bishwe muri 94 muri Jenoside y'abakozi mu Rwanda muri 94 batanga amakuru, abantu baruhuke bamenye ngo abantu bacu bashyinguwe, abantu batera intambwe kuko abishe Abatutsi hano muri Nyabihu nta handi bavuye, ni abaturage ba hano Nyabihu n'uwababizi kubera ubwoba yenda bw'amategeko niyandika agapapuro areba akajugunya avuga ati hari abantu bari mu cyobo hari ariko abantu bashyingurwe mu cyubahiro.
Ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buvuga ko abazize Jenoside yakorewe Abatutsi biciwe muri aka karere bakamenyekana ari 7,645, abamaze gushyingurwa mu rwibutso rw'akarere rwa Mukamira bakaba ari 7,179 gusa, abandi bikaba bitazwi aho baherereye. Claude Ganza, Munyamagana, Inyabihu mu Burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Ubuheruka muri murikira ukuri
mu ntega matwi ndabasomera ikete fundere yabandikiye yavuze ati gwaruka gwibugo ni rusangi nashaka rero sabe ikigongwe cyane cyane abanyabugo nongere mvunire akagohe mwebwe mwese ugwaruka ko mutosubira guhendwa nabironderera inyungu zabo.
Mureka mureke ukuri
aho mushaka hose nta giti mugenda mutoye ngaha
nimba atari ngaha rero tubwire yari
tutahari
tubwire
mamuze hose
madame arewe afashe
iyo ruta je nakoze iki
musha ko minota
mureke mureke mama nacu yakoze
byavuye bigenda gute
bibasha ya sorori batuzanira mu ivyo kugiye ko ntayibona ngo tugende tuyitahaye rero kiga mu kabati pashiri
Nadia we una masikio kabisa
kuheri kiga no
we nakugiye ureke ndaza gutekera ibintu njewe sasa uko nafanya nini
ayo shaja hii
Nadia uko kama masikio ya mbuzi we umeze nk'uguti kwimpene kuva kokeje we
nga kodokano
sasa nilikwambia ongoye mimi tabifanya
ega share ndumva urakumbuye aka brochette ari wewe utangwa kugije mene urakumbuye brochette wewe
wa
rero share uko nyene nkenye ugiye kujya ka brochette vraiment nka gushimira ngene wangwaje
acha Nadia ma brochette tutakula wewe ukire gusa upone tu ngoya tutakula brochette na mpaka
yewe yuni autorisation de sortie
bagu ndoisha
ha ayemwe
Mungu ni mwema.
Mwema turekura tuve muri bino bita.
Kabisa.
Ariko haba twa ito habaye kwe.
Natari. Sikia sasa Nadia. Uikale hapo, urindire mpeze gutekera. Ngoe tu, ukale pale.
Ewe nor. Ngume ni icha enda kuraba, hapo kufashe.
E sasa?
Ho, tena nyabu na yambashuka nda kufashe kuzinga.
Hapana. Hapo sasa unataka kunonesha kama ukotani.
Hei, noni. Elega narakizi.
Utanguka pale. Narakizi.
Narakizi. Wago mbako ngumu ufata ngumu na guai.
E sasa? Ipo upate nguvu kwanza.
Abgo hiu. Wazi kwa ya soro liyama ndina yudu.
Ine basha ibeba. Basha ibeba deja.
Ani sawa re. Nena hebu ye na arabze mkawati wa sana avuza.
Yo.
Mwura. Kari yofani tani watu inji lile kunu kwa mwuri. Kari yofani tani watu
nifunge.
Kukomba kwa wetu shikira.
Mwwe. Achu nifunge. Lakini kama ni mganga hakuna problem.
Kana mganga dodo.
Karibu.
Nimbusu kenaja tulatarawa.
Yo.
Yo.
Hey.
Iwi. No, ibi ni vyo cyane ndi kondarote. Mana we.
Undeni. Eh. Ya po.
Mbe komego ni mvyo.
Bavai.
Sheri, barote ko utawe nyine.
Funde. Ndagusabye mbugire sha funde. Mbe kutorosa gashu.
Ndo.
Kera mutoroka.
No, they will give me Kikovagum Shaki and Havaki. Eh? Chits in Dorotsi. Even at the Kui.
Barakuri.
Merci, Seigneur. Seigneur, merci.
Merci. Iba dushanda sohotse bitaro. Funderi nawe sohotsagaje. Ah vraiment, birandenge n'ukuri.
Sa.
Mwache konta tuambie. Si biliendeka. Mina nataka unaambie kabisa.
Sio oya nivyo vraiment. None byagenze gute? Bakuri kwe gute tubwire shafunde. Ubu rero nyine urera.
No kwera gute gashaho nivyo nakutse. Gusanye nurumva. Kuvaho ndiri umutima amenyo. Ngashingiza amafoza nkemwa ko nahenzwe.
Yego.
Bahavuye bangiri kikongo bafata ingingo yo kunde kurabye gateganyo yego frema yego didegeje kabisa
yego mugabo barakurekuye ngaje no bundi ngo bafise ubwo
no ubwo babwiye
mafoto tarafatwa ngo afungwe umutima ntiwoje hamwe ndatinya kwazo hava kugirira nabisha kubera wa mushengeje
ewa Ehi, moto non muoio, api. Ira voro ze kabisa. Non vanno molto curi con la zongruk. Le casubiri in daiazzi in da. Nizere qui c'è yak. Ora umba. Sha, tu rihori la basso non muoio. Usanga uiva za kojem hami, ma vande meva. Aura teva. Beba shano ni moto yanje fisi probleme nyabaki ariko bugira kome
mami ndumbiye ukiri musi ya moto mama we yabaye kinone
akagumye baguma ko wa muhungu
oya mbishwa
hasi mpeba
naho guma kurahumba vyanse nukuri bitankwanki
ivyo ni vyawe shani wivugira ivyo wishaki Merezi yo supana nyabuna ndakwereke icyo nikorera
eh akira mvuga mushaka burekere bya
kana
kuva mu gatondo kiri ko nubu
basha idakize naho hazoshike jo nzowa nkiri kuriyo tuzohigura mpaka yake je mwami sha tuzohigura mama
mera ko anani urondera undi mufunda biza bigufi
jewe nje ninde akubwiye ko ntabizi Anu wana kwenye kunda kora. Angu mako makayate. Banza wichari haja na
kwenye. Mwamba kungu rama kusaku samu.
Eh? Wapi?
Mwana wafita mwana kanya gato yungo chengaru kusu mwari.
Wepo.
Mwini umanya wote.
Sikuwa nimi sezera na mani. Wanu wana kwenye mhari.
Oya mugabu umami. Londeru wa uundi mfunda kufashi. Oya oya. Kufashi wabizi.
Jena rame nyele kuiwa komuta. Aha. Anda wichari haku makayate. Umanya wiza kufata wose na we mera. Jiska deme tudakimbia. Maki kozi.
Washa. Naona gende abantu bizingira ku bintu kwe.
Jewe niko nimereye man. Simpeba kirazira.
None gashamwa
ngumako.
None nkubu nka jewe kinabigenda.
Oya we icara. Icara undindi. Birakunda poesha gatoyi. We nubona ko nanje nayo ndiko ndayikankamira.
Wapi bari gufuma umbwira hakirikare nka rabukundi kunda bigenze. None nkubu imiti ya mama cenda yirondira gute.
Ahubwo nyene mere wawe ameze gute wangu.
Ate gute gute nyene.
Nubu naratora mitende.
Yo mama, oya bazi kizyo pere tugire sante kwe. Tasubiye kukubona mama ari sena. Manira koze.
None baruzi ko ntazogaruka.
Teka shareka. Sante riho.
Ego, sante mwana.
Sante.
Basha. Katwirabire mwana. Mokanye ne gashusha ngira niko koca kankura ko ni gripe nkuye yo.
Mama nakubesha nari nahamutse. Iyo bihenda ntibaci bakurikura. Nari namaze kudesida ko nchanja kuri police. Ndababwire bashire mu kashonanje. Tukuma twese.
Popo nirikabe bakagufunga kandi atani ico wakoze.
None wari wakoze iki? Papa akoze amafuti. Baza gufunga wewe ga mama. Ash, woi yuja kumu avokati. Emu wambura ni?
Oya premu. Na muna punge kubundi. Ito nimi wahu, nimi wahu.
None ho. None kubacheba ndekura.
Mama. Kandu sangawa gya polisi wala kukupa kuye mama.
Eka. Emu kanukuri no wandaba beshe. Na nuwande yugwara.
Urati ngele waje vikarisha. Wateri nduru. Ukamengo waje kufatu ngichanyo.
Kanuze, urati kuhaja na jana
kizu kwa. Aba polisi wali vitarika mana.
Oya sivose alisi.
Uwarekare.
Nukuli sivose.
Ekare. Mwe. Halimu wali vitari.
Oya vrema haja umu opeje amba jije. Nukuli sino muweshi langu yari ikizanja nungutini. Emi ya amba zivivazo nungufaso ni. Diko ndishu wakanyo mviza neza. Eka vrema sivose wa meza na.
Nubundi.
Mbe Alice, ulikuyaga na jewe changu ulikuyaga na telefoni. Kuflima.
Pardon mama, pardon. Pardon. Kuri kwima na yuko ndasoma message muri group ya WhatsApp yo kukazi kuri zine mama. Pardon, pardon mama.
Oya vreme izo bintu ntuzubisubire.
Nari ko ndaraba ko muri shoto ba yasubiye kundondira.
Mbe nyene, ntuzosubira kukazi rero.
Je ndumva ndashaka gusubira kukazi mama.
Sa?
Namafuti ya papa yakozeyo. Si ushobora.
Umviriza Alice. Ntushobora guheba kazi kwera makosa ya so wawe.
Urabyo? Mama. Oje tubigarukeko.
Oye naco mpana.
Je banarakubiye ko ntashobora gusubira hariya.
Uti ngo iki?
Sinzosubirayo.
Gutegura carrière. Ugurumba icari cyo gahewe. Alice.
Rero.
Oje. Umviriza. Ipfo kumenya igisumba kindi. Kajya kazi warakarondeye kugira utegure kazoza ka. Urabyumva? Nimba unyemera ko ndi mama wawe. Nakuvyaye. Urabyumva? Ejo bucufata bus usubire ku kazi. Urabyumvise wa mukobwa
funde kiragasho bwana wa mama
muhe shafu kuti simbi manga muhungu ahumbe ni horosh
muhungu we nuko kwita muzuka mwishwanje agivuye kugwembe mugabo
ubwe rumwa
nubu ndabyibutse nchambuka gasabisha nkashime mana ndakubwiye
cha ariko kavuga vrema
hewe
aha neza na neza ugiye wumva gufunde eri cyagahutane
rekarekareka nagiye kubyemera mbonye ndenganye rya rembo rya prince nakene ndakeba kuzwa ngo ndabe kuva daba banza bagusubiraje
mugabo kamuhungu ikiwabaje n'ukuvuye mu gashuka uje mu kana
reka sha reka ibya gashowe ntabyo wumenye ahubwo reka nica rajya kwibwe nduhuke
sha cyaranyere samakya gamuhungu
kigwa
yawe tazi ko ari mu gasho warushige ari umutira tsuwa
reka sha reka reka
oya mugabo fundi dutera inkuru mwishwa mu gasho hameze gutega wanga
reka bashivye tubyihorere sivyo bikuru
Birashoko je noshora kwa mugasho ni minsi nibiri
yoyo kuba wasama
niyo shaka
uragenda nawe bakabushiremwo uvyirabire urumbye no yaya
tonega muhe kunkarira ugende amajinge ntameze nibindi
reka kumufitina no shuvuga ngo je ngo ndaba mugasho ni minsi nibiri
hemwe icyo ndabipfurije gusa muze musaba imana ntivyigere bashikira ngo namwe muje
iradutabara
yego nuko iduze saba imana ico ahubwo bahungu nakawunga Reka chimike kwa ikirafjezi. Ikirafjezi kabisa. Inzara ili mukunzi.
Funde. Urapfu ye mugenzi. Usanga wali wize ye. Nguje kukiri langaha.
Jena mugie kabu ye mugasha kwa wajemu kaa.
None gasha funde. Awe nubona kinda zafatanye n'umugongo ga mwana wa mama. Ho. Aha tumaze iminsi ibiri yose. Tubwirwa tukabura.
Yo.
Twaraje kugwina uwo muhungu.
Sha funde. Urazi gasha ukubona twicwa n'inzara muri kuno kuzimu kubuhungiro kandi wacira usange atacyo twari tubuze kwewe.
Oya mugabo namwe reka guca mwihebura bishitse hiyo
reka shafunde reka ubu yaba hari hakiri kera tukiri wacu twabuka gutegura umunsi mukutuka gukeza kwa ushitza gasho tukakokereza gafi tukanezegwa none rabasha ubugesera bitigwe
kanuno nosha dusigaye turi nk'ibitabwa bitagira wabo ndakava mu bantu
ubu nitugishobora no kunezeranwa n'uwacu apfunguwe ngo dusangire n'umunezero
hehe nawe hanezerwa abantu umuhungu wowe ubona tukira abantu twebwe gashaka
oya oya abahungu nimuke muhebura gute yerekeze ingorane turimo sitwe twagenye zishikiye
kashafu ndebe kanawe
yatse twekusa kwere
ngwane cyane none nk'abasigaye rusangi wovuga ko tugowamwe turiko turapfira muri aka gahinga nabo bariko barigira neza gashahu bimwe bati ibindi babiterana reka sha
mumbarizesha
ibyo ntavya muzimu hehe hari gihe nabo basigaye rusangi ho baharimwo yabamerewe nabi nk'uko kwacu ingorane burya naho zitari muhungu
zibe eshagerageza ufungura utundi
oya shakade nahejeje
basireka ntacu ndabifundikire utkuriye turabaye ndaze gusubira kuguha hanyuma
yo mbesha ukita ndacha ndacari naho ndabishira
kugerageza
abana meye kiko kimwe biba bikwiye umunsi wose
oya sha nta munsi wose kugerageza gufata duke duke urazi none gazibi wihangane rero ndaguhindurira amashuka aya yacafuye
yo reka naje nabyumva ko acafuye mugabo kana nagashawugira bishobora kumpindukiza wenyine nibi bese byose umubiri wose
ndagerageza ndenyenga bukebuke reka mbere mpere kuri uru ruhande mbonume ngahoho ariko hari umwe
reka niyagera kuma ahubwo ngira haraboreye imbere
ehe rero mira kubyuka gatoya
yo Ya, kandi biko.
Nene. Ibikunda sizeko. Eh.
Ibikunda sigira
uko nyene ndayikwege bukebuke. Ti. Takume ngura shushe.
Ya, reka se shushe. Ahuko. Ahuko numva nkanye kose. Eh mwereke kade. Kero chumvuka nabo jya burenge.
Oh, ni kuri kose urashushe cyane.
Yepo mpfu.
Bega none. Kare bari bagupimye ubushuhe.
Bega bapima ngo bari bukize kigaba.
Gasubiye bimwe cyo kwihebura.
Nawe. Yo. Eh mwe. Tewe no visa hajya ko ndiko ndake.
Oh ya.
Ugira ngo ndakomeshaga
ugendo jahe
oya katawe
zo kirazire ega baganga bariko barakora ibishoboka byose zibi
umviriza kate jobe kuvecho ndumva ko hari cahindutse muri cewe nukuri sino guhisha urumva haragere igihe umutemo gatera cyane ikindi ke naho nkumva umenga ni kintu giriko kirantika nkumva impemu zirahetse
oya usanga rijya mituma z'iminsi ufata itabuye gukora cyane ngirane kubera ubushuhetse urashushe cyane
uko biri kose oya ndumva ko ntameze nk'uko nahora yego oya kade none nturaheza gusasa numva ndushe
ndahejeje subira buhengeke gato
yo yo nzana uko burengete rero mfuke mfuka kade mfuka mwana wa mama mfuka mwana wa mama sibiharage byanje bigiye kugwa mu ishyamba bitagira niki bibagara
umva he mu byo mirima nibyo uri kurabona kuyumvira ubugazi bemeze gutya
none gashaho ninapfa Sare wanje azotungwa nige. Kade. Umfiriza kade. Urazi ko ari wowe nshuti nari mfise. Uzunyegera nirizo utuntu twanje. Nitugwe mu gahinga shaka.
Yego shaka. Bazi. Ibisage nabyo ejo nzinduka nje kubibagara.
Yego shaka uzobukoze. Kandi nabyo abijungo bi Yo, binas. Na byabijumbo biri hari ya mukabandi. Ubu ngira bireze. Uzobinyegeranize uzobirara. Nokuri. Gasore wanje ntaze icwe n'inzara nararimyesha. Asumwana wanje ngiye ndone. Ntaye kungoyi.
Ndagusabye ureke kwihebura uzokirazi.
Ewe mana yanje. Yo. Yo.
Yo. Ni ikintu negatif.
Yo. Yororororo. Fata. Yo, fata.
Kamara yanje agira.
Fata kumutima. Fata kumutima.
Ni ikigatsi.
Fata kumutima. Yo. Kate,
birase
oya zibe
birase biraheze uyu musonga ntusika
umiwe mana na muganga sinzi ko ari hafi ye
napfuye kade
cyo kiganiro ro kizobandanya mu ndwi kurikira nkuko bisanzwe Ratishwe ya Amerika Samira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda yandi makuru kuri site ya internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye